Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi. Mu Rwanda twumvikana kuri FM 104 n'ibice 3, naho ku rubuga rwa internet mutwumvira kuri www.radioyacu.com. Mwiriwe neza nshuti mwese, muduteze amatwi. Ni Edirwe mubasuza kandi mba ikaze makuru yacu kuri uyu mugoroba. Muri aya makuru turi kumwe kandi na
Oriane Itangishaka, nanje ndabaramutsa ndabifuriza ikaze mu biganiro byacu.
Nta mategeko agenga ibyo bigo ahari, ese winjiramo ute, usohokamo ute? Rero twifuje yuko hajyaho amategeko agenga biriya bigo kugira ngo zira transcenter zigire zifashe.
Uwo ni Madame Vestine Umurisa, umuyobozi wungirije w'ikigo cyita ku burenganzira bwa muntu SRIHAI, cyakoze ubushakashatsi ku bigo bifungirwamo abantu mu Rwanda.
Mu Buganda, ibitero ku bashinga amateka badashigikiye ihindugwa ry'ibwirizwa shingiro birabandanya. Ku nshuro ya mbere, Perezida wa Amerika Donald Trump yagendeye Puerto Rico, aho igihuhusi Maria cyatikije inganda kuri iryo zinga ryose kigaca umuyagankuba. Igipolisi mu gisagara cya Las Vegas muri leta ya Nevada kirabandanya gutohoza neza icyatumye hakugwa ubwicanyi bwa mbere bukabije mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bukagirwa n'umuntu umwe akoresheje inkoho.
Amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba, reka tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na Oriane Itangishaka.
Urakoze cyane Edi. Tuyahere muri Afrika. Muri Uganda, ibitero n'izindi ngorane ku bashinga amateka badashigikiye ikugwaho ry'ingingo mu ibwirizwa shingiro rijanye n'imyaka umukuru w'igihugu adakwiye kurenza ari ku butegetsi birabandanya. Mu gitondo cy'uno munsi wa kabiri, Robert Kyagulanyi, azwi ku itazirano rya Bobby Wine, yazinduwe n'ugwamo rw'ibintu byaturitse muhiriwe. Amagrenade atatu yatewe ku rugi we ariko ntawe yahitanye. Kyagulanyi abaye umushingamateka agira gatatu atewe grenade ku rugi we mu kiringo cy'indwi imwe. Avuga ku iterabwoba rimaze igihe rimugirwa ko. Avuga kandi ko imiduga itandukanye hamwe n'abantu atazi bamukurikira kugeza ku rugo rwiwe. Ku rubuga rwa Twitter, umuvugizi wa leta Ofwono Opondo yanditse yagiriza abatavuga rumwe na leta kuba ari bo bariko baratera ivyo yise grenade zitari nyazo kugira bavyegeke kuri leta. Abatari bake mu bashinga amateka ba Uganda bagiye bafungwa mu mwanya utari muto mu ndwi iheze, bagirizwa kugumura abanyagihugu hamwe no guteza uruhagarara. Andi naho ku nshuro ya mbere, Perezida wa Amerika Donald Trump yagendeye Puerto Rico, aho igihuhusi Maria cyatikije inganda kuri iyo zinga kigaca umuyagankuba kuri iyo zinga ryose haciye indwi zibiri. Yashimiye ibikorwa byo gutabara imbabare biriko birakogwayo. Avuga ati, mu buzima bwanje bwose sinari bwabona abantu bakora cyane. Ni mu gihe yari karabonana n'abategetsi bari ku ikambi ry'abasirikare bagwanira mu kirere ahitwa Munyiza. Yamaze umwanya utari muto ashimira ibikorwa by'abasirikare n'abandi bakozi ba leta bari ko barakora mu gutabara imbabare. Yamara ntiyavuze ibikorwa bimaze gukogwa canke ibigiye kurangurwa mu minsi iri imbere mu ntumbero yo kugarukira iryo zinga. Muri urwo rugendo, Perezida Donald Trump yiteguriye kubonana n'abategetsi hamwe n'abanyepolitiki bo muri Puerto Rico. Muri bo harimwo n'uburamatari w'umudemokrate atwara igisagara cya San Juan, Carmen Yulin Cruz. Uwo nawe akaba ari umwe mu minsi yahera yavuganye ishavu ryinshi yishura kuvyavuzwe n'umutegetsi muri leta ya Trump yuko kuvyerekeye ibikorwa byo gutabara imbabare biriko birakogwa muri Puerto Rico ari inkuru nziza yo gutangaza. Trump yemeye icese yuko hakwiye gukogwa ibindi bikorwa byo gutabara, akavuga ko Maria cyabaye igihuhusi cya mbere gikomeye muri ako karere. Makuru avugwa hirya no hino ku isi arabandanya. Igipolisi mu gisagara cya Las Vegas muri leta ya Nevada kirabandanya gutohoza neza icyatumye hakogwa ubwicanyi bwa mbere bukabije mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bikagirwa n'umuntu umwe akoresheje inkoho. Stefan Paddock, umutama w'imyaka 64, yakoze icyo gitero muri Nevada, yarashe amasasu menshi mu bantu barenga 222 ari mu cumba ciwe c'ihoteli cyari mu igorofa rya 32. Ivyo vyabaye mu gihe kwibarabara iyo hoteli ririko hariko habera ibirori vya festival. Icyo gitero cyahitanye abantu 59, abandi 527 barakomerekera. Kuno musi wa kabiri, Perezida wa Amerika Donald Trump yavuze ati yari umuntu adakomeye neza mu mutwe, ati ndakeka ko yari afise ibibazo byinshi. Ati turiko turiga neza ubuzima bwiwe, ariko icyo tuzi nuko yari umuntu agwaye kandi akaba umuntu atarakomeye neza. Trump yongeye arashimira inzego z'umutekano zihutiye ibikorwa byo gutabara. Andi naho abagwanyi baharanira leta ya Kiyisilamu biyitiriye igitero cya bombe yaturikiye ku mugwa mukuru wa Siriya ejo ku munsi wa mbere, kigahitana abantu 17. Mu itangazo basohoye kuri uno munsi wa kabiri, uwo mugwi uvuga ko abagwanyi bayo bagize icyo gitero ku biro by'igipolisi biri mu kigwati cya Al-Madin ku mugwa mukuru i Damascus. Umushikiranganji wa Siriya ajejwe intwari hagati mu gihugu avuga ko icyo gitero cyagizwe n'abihevyi babiri, umwe muri bo yarashoboye kwinjira muri ivyo biro by'igipolisi, ariko ntiyashobora guturitsa bombe yari afise.
Imwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Rwanda, aho ubushakashatsi bwasohowe n'ikigo cyita ku burenganzira bwa muntu CRI-HDI mu magambo ahinnye y'icyongereza bugaragaza ko ibigo bicungirwamo abana b'inzererezi mu Rwanda bitagira amategeko abigenga, ibi bigatuma hari bamwe barenganira muri ibyo bigo. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Asumta Kaboyi mu Rwanda.
Umuryango waranye uburenganzira bwa muntu GRID mu magambo ahinnye y'icyongereza bisobanuye Great Lakes Initiative for Human Rights and Development, wakoze ubushakashatsi ku burenganzira bw'umwana. Uyu muryango uvuga ko wasanze ibigo byashyizweho hirya no hino mu gihugu ngo bicumbikire abana b'inzererezi bifite ikibazo gikomeye cy'uko ibi bigo bitagira amategeko abigenga. Abakoze ubu bushakashatsi bavuga ko uburyo abafashwe bagezwa mu kigo ngororamuco bidasobanutse. Ubushakashatsi bwerekana ko abafungirwa mu bigo ngororamuco bagezweho batazi igihe bazaviramo. Uyu muryango GRID uvuga ko hari ubwo umwana ashobora kubona abamukurikirana akaba yararavuye mu kigo cyangwa se ntamara igihe kingana n'icyumweru, mu gihe hari ushobora kumara n'ukwezi ataravanwa mu kigo. Festine Umurisa ni umuyobozi wungirije wa GRID mu Rwanda, avuga zimwe mu ngorane basanze muri ibi bigo.
Twabonye ko kuba zira transit center zaragiyeho byakemuye byinshi mu mirere y'abana. Guse mpungenge twasanzemo nta mategeko agenga ibyo bigo ahari, ese winjiramo ute usohokamo ute. Rero twifuje yuko hajyaho amategeko agenga biriya bigo kugira ngo zira transit center zigire zifashe mu buryo bwemewe n'amategeko. Niyo mpamvu usanga abanyarwanda cyangwa se ibihugu by'amahanga bivuga yuko ari ibigo bitemewe, ari amagereza. Rero kurukuraho izo mbogamizi n'urwo rwikeko rwa hato na hato, nuko hajyaho amategeko agenga biriya bigo kugira ngo umwana najyamo tumenye ko yagiye mu buryo bwemewe n'amategeko, nanasohokamo tumenye ngo yasohotsemo amazemo igihe kingana gute.
Bamwe mu bafungiwe muri ibi bigo basaba leta ko ibi bigo byakurikiza amategeko, kuko hari bamwe bemeza ko bahuriye n'ihohoterwa ubwo bafungirwaga.
Ubuzima bwawe uko nagusobanurira ni ukuvuga ngo kubera ko nta dosiye bufite, ni nka gutya tuba twaba duhagaze nk'ahanga gutya ukaje kubona ukabona baraje baragufikiye, ntacyo wakoze, nta muntu wishe, nta muntu wakomerekeje, nta muntu watutse hariya, ni ukuvuga ngo iyo hari uburimbo.
Abakoze ubushakashatsi basaba ko abana bafashwe bakajyanwa mu bigo ngororamuco bakwiye gushyirirwaho uburyo bwo kubagorora, kandi bagafasha ababyeyi kumenya aho baba bajyanye abana babo.
Ushobora kumva nkanjye nk'umubyeyi umwana wanjye bakamwe
kuvuga ngo ari muri Gikondo Transit Center ni urugero, ariko najya kumureba muhasanga yasohotse. Muri rwa rwego rwo gufatanya kurera ntumenye trace y'umwana, twifuza yuko niba yabafatiwe mu buzererezi ajye Gikondo cyangwa se muri Transit Center abone barebe ko bamuhire ya birita agaruke mu muryango ameze neza. Ariko noneho uyu munsi kuba nta mategeko ari muntu umenya aho umubariza, umenya ibyo bazantu.
Hagiye gushira amezi agera kuri atanu Leta ishyizeho ikigo cy'igihugu gishinzwe igororamuco. Iki kigo kizatanga umurongo w'uburyo ibigo ngororamuco byakora. Umuyobozi w'iki kigo Bwana Bose Nibamweme yabwira Ijwi ry'Amerika ko ibi bigo bikorera ku mategeko. Gusa nawe yemeza ko amabwiriza azagenga imicungire y'ibi bigo ategerejwe mu minsi iri imbere.
Ntabwo ariko bimeze. Hari iteka rya perezida ririmo ubungurize mezwa na kabineti yejo bundi hangaha, ni iteka rya perezida rigenga imicungire y'ibigo ngororamuco. Ariko noneho waza tugiye harimo n'umushinga w'iteka rya minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu ugena imikorere n'imitunganyirize y'ibigo, ibigo twakwita Trans Center.
Iryo teka ni risohoka ryabo rya perezida ryabo rya minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu rizakuraho izi mbogamizi aha n'abantu berekana.
Hari ubuyobozi bw'ikigo buhari ubundi basanzwe bafite amabwiriza y'agateganyo, ngira ngo Gikondo ifite amabwiriza yashyizweho na njyanama mu mujyi wa Kigali. Inama njyanama zishobora gushyiraho amabwiriza y'imicungire y'ibigo n'imiyoborere y'uturere y'igihe gito.
Imiryango mpuzamahanga irengera uburenganzira bwa muntu yakunze gutunga agatoki ko muri ibi bigo habera itotezwa ndetse ko abahajyanwa bahakura ubuzima bubi. Leta yakomeje kwamagana aya maraporo ivuga ko ari ibinyoma, ndetse n'abavuga ko abafungiwe muri ibi bigo bahura n'itotezwa ari amakabyankuru.
Ikigo ntabwo icyo ngororamuco ni ikigo kinyuzwamo abaderenka mu gihe gito. Aho rero nta totezwa ribamo, nta turuti ribamo. Ni ibigo bigafata bino bene urubyiruko mu byo kurufasha kugira ngo udakomeza kuba kubangamira imibereho y'abandi. None icyo gihe ariko rugategereza ko rubaskindi rukajya mu kigo ngororamuco.
Uyu muyobozi avuga ko iminsi abantu bamara mu kigo ngororamuco iterwa n'ibyaha baba barafatiwemo. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Chuti z'Ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru yacu yo kuri mu mugoroba tuyakomereze mu Burundi, aho kuri uyu wa kabiri hatangiye igikorwa cyo kwandika abadandaza bakora ubucuruzi butanditswe. Ikigo Aubert gishinzwe imisoro n'amahoro kivuga ko icyo gikorwa kigamije korohereza abakora ubwo bucuruzi gukora mu buryo bwemewe n'amategeko no kwinjiriza leta imisoro. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza.
Iyo sekeza ryatanguriye ku mugwa mukuru Bujumbura rizomara iminsi 15 imbere yuko ribandaniriza mu zindi ntara zo hagati mu gihugu. Ikigo Aubert kijeje kwegeranya amatagisi n'amakori gihamagarira abadandaza batazwi n'amategeko kwitabira icyo gikorwa no kubahiza abazokirangura. Julius Bucumi ajeje iperereza muri Aubert arasigura zimwe mu nyungu iri yandikwa rizogirira buryega.
Biratuma abantu bava mu ibarabara bakamenyekana, bakagira ahantu bakorera hazwi, hanyuma leta uburusho ihabandi nabo nyene igashobora kububaronsa. Ubwa gatatu nuko abo bantu bagwiza tunga badandaza bafise uruhara cyane mu guterera igihugu. Amikoro manini no ku matagisi n'amakori aba yatojwe, abagwiza tunga bamenyekanye bagatanga ikori, biratuma nayo nyene imigambi leta irangura Yesu nunura.
Ijwi rya Amerika ryashimye kumenya uko imwe mu migwi isabwa kwiyandikisha yakiri ingingo, maze rihera muri zone ya Buyenzi hagati mu gisagara cha Bujumbura hari amagaraje menshi bakora imiduga.
Iyo ngingo jenda yakira neza kubera mu bisanzwe ukorera ahantu uri mu gihugu utegerezwa kumenyekana, detika kumenya n'ibisata bitandukanye mu mwokora na bikabamenya. Iyo ngingo jenda yakira neza. ije hageze nico gituma naco twaje twafashe ingingo yuko twiyunga ahubwo tukaja kwimenyekanisha yuko dufise ishira hamwe ryitwa association sisgerege kurabona ko twebwe twiyungunganije ingene hasa neza turafise fond dukotiza kugira ngo aha hantu tuhafate neza hagume hasa neza
twe nanoma vraiment turiho nibaze vraiment turabumvirize gihe badushikira ngaha natwe nivyo dukeneye kugira ngo leta tumenye ko turiho ivyo tugomba gukora vraiment idufashe turabego tworonka mu akantu nkudusupana amasarubeti umucana vraiment twabonye uradufasha leta idufashe mudushikirize mu butuma bwacu turabeko yo dufashe
eka namwe mu bakenyezi badandariza mu ibarabara bunga mujyabo bafundi b'imiduga
nukuri byanezereye cyane kuko ni byiza bo badufashije kubera twuma turiko turiruka mu ibarabara batuhaka utwacu batudusahura tawo twivye nukuri byo bavyiza ko natwe twokora tukagira icyo dufashije muri meri tukaza turariha natwe bakatureka tukadandaza nk'abantu vrema bo babakoze imana ibahezagira
aha tudaraza temere mu mategeko si byiza kobera dufata umupolisi wese arengana yambaye za civile cyangwa cyadufata nk'igisuma gacha kubwira ngo ndagutwara kugufunga amamaze kudutwara ngo adutwaye kudufunga nta nadushikana gacha duca amahera menshi arengeje nkawe twadandaza nkoresha umutahe wa vent ibantwaye muri Basel ndiha kuri meri vent nye hariho nundi ngo ni chef de zone ngo muri meri yari yaje bwa mbere atubwira ngo nitugura amajire ngo amajire tuze turambara ukugira ngo twemererwe mu barabara turagenda turabigura turatanga heri 35 amajire turayafise muhiye ko yakoresheje ukwezi kumwe haci ukwezi kumwe bace batangura kuza baguma batwirukako yamajire kandi tuyafise cha tubwira ngo hari kidodo ngo bibagiye gushirako
ucumi nawe hagaruka kutundi turusho twirisekeza
biratuma kandi abanyamyuga bajya hamwe mu mashira hamwe usanga bafise nabo bakoresha bazwi hanyuma bigafasha yuko abo bakozi bashobora koroherezwa mu turusho dutandukanye ari utwo kongererezwa amafaranga atangwa mu bigo bijejwe gutegekaniza abakozi kugira nibagera mu za bukuru batagishoboye gukora ako kazi bazokwikore kutuntu baziganije bakirangura imirimo yabo
iyo mirimo abatazo kwisungura utonde rushasha mu kuyirangura ubuyobozi bw'igisagara cha Bujumbura burabagabisha Hamadan Nkurikiye umuhanuzi mukuru w'umukuru wa mere ya Bujumbura
twebwe nk'abajeje intwaro dukeneye abantu bose ibyo bakora mu gisagara tubatubaze umuntu atazwi n'inzego z'igihugu uwo muntu tubatuzi ibyo ariko arakora cyo gituma bitwasanga kwakora umwuga twe tutazi mu gisagara tuzomubaza cyangwa tuvyugare ibyo mu byo tujejwe iminsi yose kwitirana ubuzima bw'abanyagisagara umuntu atazo kwitabira ku kamo twebwe nk'abajeje inkwa tuzofata izindi ngingo kuko nababwiye ikibazo kijyanye n'umutekano kandi icyo umutekano nacyo umunyagihugu wese ahamagariwe gukora ku buryo umutekano umusimbata
amatohoza yakozwe mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka n'ikigega c'isi FMI yerekana ko mu bihugu bya Afrika iri munsi y'ubugaragwa bwa Sahara n'u Burundi burimwo urudandazwa rutanditswe rugirira akamaro abantu benshi cyane amahinguriro hari muri urwo rugero yinjiza hagati y'ibice 25% kw'ijana na 65% kw'ijana mu bigega by'ibihugu ku mwaka agahakazi ibice biri hagati ya 30% na 90% abantu batari mu gisata cy'uburimyi n'ubworozi ikigega FM cyasavye amareta koroheza buke buke bene ayo mahinguriro nko mu kuyaronsa umuyaga nkuba hamwe no kuyafasha kuva mu gifuri eroje uri ka neza Bujumbura ijwi rya Amerika
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri commune giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. amezi ane arashize inteko ishinga amategeko y'umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Uburasirazuba idakora. Ibyo byatewe n'uko igihugu cya Kenya kitaremeza abadepite bazagihagararira muri iyo nteko. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru ukorera Arusha muri Tanzania.
Inama nshinga amateka igira kane y'umuryango wa Afurika y'ubuseruko yabwirizwa kuba iri kwirakora kuva mu ntango z'ukwezi kwa gatandatu uno mwaka, ariko siko biri kuko igihugu cya Kenya kimwe mu bihugu bitandatu bigize uwo muryango kitaratora abashinga amateka bashasha bagiserukira. Umwe mu bahoze arabashinga amateka baserukira Burundi atashatse ko izina ryiwe rimenyekana yabwiye Ijwi rya Amerika ko ari agahombo kanini ku muryango wose wa Afurika y'ubuseruko. Avuga ko iyo nama nshinga amateka ari urwego rumwe mu zikomeye muri EAC, gutyo ko hari amategeko menshi yabwirizwa kuba yaratowe ariko ataratogwa. Yongera ko muri kino gihe uwo muryango warukeneye ahubwo inzego zikomeye kandi zikora neza kugira ngo ziwunagure. Ingingo ya 49 y'itegeko rigenga umuryango wa Afurika y'ubuseruko niyivuga neza imirimo irangurwa n'inama nshinga amateka y'uwo muryango. Iyo nayo ni gutora amategeko agenga uwo muryango, gutora amafaranga uwo muryango ukoresha, gushiraho imigenderanire myiza hagati y'umuryango hamwe n'inama nshinga amateka z'ibihugu biwugize. Harimo kandi guca hirya no hino ivyegeranyo vy'inzego zitandukanye z'uwo muryango, kuganira no guhanura inama nshikiranganji ku vyokorwa kugira ngo umuryango utere uja imbere, gushiraho imigwi yihuta ku bibazo biba vyihuta bibangamiye umuryango, hamwe rero no kumenyekanisha neza y'uwo muryango mu banyagihugu. Mu gihe ibyo bikogwa nka byose bihagaze, uwo mushinga amateka abigereranya n'imodokari y'amapine ane iyo biriko iragenda idafise amapine akwiye kandi ribuze arijya imbere. Avuga ko bigoye bikiriko kuko gushika ubu amategeko agenga uwo muryango atabihano ategekanya ku gihugu kanaka gitebeje ibikogwa. Uwujeje kumenyesha amakuru muri iyo nama nshinga amateka avuga ko n'ubu biboneka ko ibikorwa bitazotangura vuba kubera amatora atarahera yose muri Kenya, naho atakiringo atanga yizeye ko amatora y'umukuru w'igihugu niyahera gusubirwamwo muri Kenya mu mpera z'uku kwezi kw'icumi, abashinga amateka bo muri yase bashobora kuzoca batorwa nk'uko n'ibindi bihugu arivyo Burundi, u Rwanda, Tanzania, Uganda na Sudani y'Epfo vyamaze kubarungika. Mu kwezi k'umunani guheze ubutware inama nshikiranganji y'umuryango wa Afurika y'ubuseruko yari yasiguye ko ibihugu byose bibwirizwa kurindirana mu gutanguza ikiringo c'inama nshinga amateka. Honorable Alhaj Kirunda Kivejinja asanzwe cegera ca kabiri c'umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'Uganda.
One of the partner states, the Republic of Kenya.
Ate kimwe mu bihugu bigize uwo muryango wa YASE, Kenya ntikirashobora gutora abashinga amateka 9 abagiserukira. Kandi murabizi ko iyo umuryango nk'uyu ushaka gutera imbere nta numwe dusiga inyuma. Ni nk'umugani uvuga ko ushaka kwiruka neza yijana, ariko ushaka gushika kure akanatera imbere ajana n'abandi. Ikindi ni uko mwamenya ko inama nshinga amateka imaze gutangura umunsi wayo wa mbere ari ugutora uyitwara. Murumva rero ko bose babwirizwa kuba bahari kugira ngo bitorere indongozi yabo y'imyaka 5. Muri iki gihe rero naho abandi bamaze gutongwa ntibikunda kw'ivyo bikogwa kuko ibihugu byose bitoba biserukiwe. Igihugu ca Sudani y'Epfo naco nyene caraterereye kugira ngo ivyo bikogwa bidindire kuko cari cajeje gutora abagiserukira, ariko sentare y'uwo muryango isanga hari amategeko atakurikijwe kanatsinda bari bagenywe n'itegeko ry'umukuru w'igihugu. Mu nyuma vyabaye ngombwa ko amatora asubigwamwo. Inama nshinga amateka yahejeje ikiringo yari yashatse gusiga itoye itegeko rivuga ko mu gihe habonetse ibihugu 5 kuri 6 bitobuza ko ibikorwa birangurwa, ariko iryo tegeko ryanigiwe mu menshi. Honorable Jean Marie Muhigwa n'ubu yatowe ngo asubire guserukira Burundi n'umwe mu bagwanije iryo tegeko.
Ni ngombwa ngo ibihugu byose ku ngingo yose yufatwa mu nama nshinga amateka bibe byaserukiwe kugira ngo buri gihugu kigire icyo gishikirije. Rera bene gihugu n'abarundi n'abatanzania n'abakenya n'abagande n'abene gihugu bo muri Sudani ya Majepfo, twese turi hamwe tugira umujyango umwe. Kumva ko twogira iyo himinyanyuro ngo twemere ibihugu 3 gusa ngo nuko vyakoranye ngo bifate ingingo izo hava ifate ibindi bihugu bitari bihari ahibambewe.
Sejya mbere inama nshinga amateka ya YASE iteba kujaho mu mwaka w'2026 nawo nyene yaracerewe mu kiringo cy'amezi arenga 9. naho nyene byari byatumwe n'igihugu ca Kenya kitari bwatore abagiserukira Pierre Clavier ni inkuru yarusha ku bwijwi rya America
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tugaruke hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abashinzwe umutekano mu mujyi wa Las Vegas muri Leta ya Nevada bakomeje gushakisha impamvu ishobora kuba yaratumye umugabo w'imyaka 34 akora ubwicanyi bwahitanye abantu bagera hafi kuri 60. Stephen Paddock yarashe urufaya rw'amasasu ahagaze mu igorofa ya 32 muri Hotel Mandalay Bay, arasa mu kivunge cy'abitabiriye igitaramo cy'umuziki w'injyana ya country. Nicyo gitero gihitanye umubare munini w'abantu mu mateka ya Amerika. Kuri telefoni turi kumwe n'umunyarwanda utuyaho i Las Vegas, Theogene Munyabuhoro Muranyuva.
Ndakumva neza.
Tubwire muri make utuye hehe kuva ahabereye iki gitero cyahitanye abantu 59.
Ahantu ntuye ni muri metro zigera nko mu 100 uvuye kuri Hotel Mandalay. Ugereranyije na habiri icyo gitero cyahitanye abantu basaga 60.
Icyo gitero kiba ayo masasu avuga mwarayumvaga?
Njyewe ntabwo nayumvise kuko nari mu kazi, ariko ndimo mva mu kazi umushoferi wari utwaye bisi yatanze itangazo avuga ko bamaze guhitana abantu bagera muri 20. Icyo gihe rero imihanda barayifunze. Hanyuma icyakurikiyeho ni uko nk'umuhanda bisi yacagamo ntabwo ariwo yanyuzemo, ahubwo yanyuze mu wundi muhanda.
Nyuma y'icyo gitero uvuze ko utuye hafi cyane yaho cyabereye mu mujyi, ibintu byagenze gute? Hari byahindutse byinshi ndibaza.
Hari byahindutse, harimo nko gufunga imihanda, hanyuma nakajugujugu zishinzwe umutekano wabonaga zigendagenda. Ariko ikindi cyagaragaraga nuko abantu bari bafite ubwoba, kuko urumva n'uwo muntu yararashe nk'ahakunze guhurira abantu benshi, wasangaga birunze hamwe, ugasanga ku mbuga nkoranyambaga abantu batangiye kuherezanya message, kubaza ati se uwe bimeze bite, wabaye amahoro? Icyo gitero cyagusize amahoro? Wabonaga mbese mu mujyi wa Las Vegas hari cyahindutse, cyane ko ari umujyi ukunda kugendwa n'abantu batuye hirya no hino. Wabonaga hari ikintu cyahindutse muri rusange.
Mu magambo make cyane, se ubu ngubu ubuzima muri Las Vegas bwaba bwongeye gusubirana nk'uko bwari busanzwe buzwi?
Ubuzima bwasubiranye ko ku munsi w'ejo ku wa mbere nabashije kujya hafi y'ahabereye igitero, mbasha no gukorana no kuvugana n'umukongomani ukora muri Hotel Mandalay, ambwira ko batabashije kujya ku kazi. Ariko muri rusange ku munsi wa mbere abantu bagiye mu kazi, bisi zitwara abagenzi zaragiye, mbese urebye ntabwo abantu bahamye mu mazu nk'uko abantu babitekereza, ahubwo akazi karakomeje. Nyine birumvikana ubwoba n'ubwoto mu mitima, baravuga ati se ko byabereye muri Hotel Mandalay, none uyu munsi byabera aha n'aha. Ariko abashinzwe umutekano ntekereza ko bagikora ubushakashatsi kugira ngo barebe icyo abatuye hano Las Vegas bakora kugira ngo basubirane umutekano wabo.
Theogene Munyabuhoro ni umunyarwanda utuye i Las Vegas muri Leta ya Nevada. Aha akaba ari naho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha. Dushimira injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Fasil wadufashije kwegeranya aya makuru. Muri studio mwari kumwe nanjye Edi Rwema
na Oriane Tangishaka, turabashimiye tubifuriza umugoroba mwiza.